Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Diane Nkurunziza.
Mwiri we nchuti wagenzi wa hadio Nzamba agateka kawe tulikumusi wagata tu igenekezu ya kabili nwarane umakumbi na mlongibili na kabili tulabaha ikaze mrano makuru tukwa bategulie na yakaba ahagaze kulizi ngingo nguru zikulikira. Umurundi w'impunzi yarayagandaguwe bunyamaswa mu gihe yariko arahungisha umuryango wiwe yerekeza mu gihugu cya Kenya avuye mu kambi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Jambo siko barankunda akaba atashatse gutanga amafaranga yariko arasabwa n'igipolisi cya Tanzania ubwo bubisha bukaba abutega ibyatsi n'abaharanira agateka kazi na muntu bagasaba Tanzania gusonera agateka ka muntu. Umuti w'ikibazo cyugarije impunzi z'abarundi baba muri Congo cy'umutekano muke kizohezwa anuko umukuru w'igihugu w'ico gihugu yofata ingingo yo kwimurira izo mpunzi ahandi zishobora gukingirwa muri CBDH Vicare bagasaba Congo kwita ico kibazo. Mu makuru y'agateka k'abana hari umwana w'imyaka 9 afungiwe mu kambi ya Gatumba hakaba yagirizwa kwibikinga rikoreshwa mu kugaburira inka zicegera cy'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Major Habimana Jean Paul Batazira Bishinga. Mukanya duca tubashikiriza ido nido ryano makuru musangwe ikaze.
Inzamba
ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze. Ikizigata adjudant chef Nduwimana Mevin Batazira Buregeya cyasanzwe mu buruhukiro bwa Hôpital Prince Regent Charles kuri uno wa gatatu akaba yahora akorera mu biro bikuru vya gisirikare I Bujumbura mu gisata kijejwe abakozi G1 hari haheze iminsi 4 umuryango wiwe utazirengero ryiwe. Abamubonye ubwa nyuma bavuga ko yari ku isoko ryo kuri Kotebu ku mugoroba wo ku munsi w'Imana uheze abegereye umuryango wiwe ko bibaza ko yoba yaragandaguwe mu muryango wiwe bagasaba amatohoza kuri urwo rupfu rurimwo igifungu. Mu gipolisi naho bavuga ko batanguye amatohoza. Ajida chef Nduwimana Mevin akaba yavuka ku mutumba Nyabisindu agatsimbire mu ngwa muri komine Musongati y'intara ya Rutana akaba yari no ku rutonde rw'abasirikare bariko bitegurira kuja muri Somalia muri batayo ya 65. Tubandanya nyo makuru n'ubwicanyi bukoregwa impunzi. Umurundi wo mu kambi ya Nduta muri Tanzania yarayegishwe abanje guhohoterwa n'abapolisi b'ico gihugu mu gihe yariko ararondera guhungana umuryango wiwe mu gihugu cya Kenya. Amakuru atangwa n'uwo muryango yemeza ko Jean Bosco Barankunda bamuhoye ko yabimye amafaranga. Ni nkuru tubaza Vanessa Muhiteka.
Mu gisagara cya Mwanza baganira ku rubibe rw'igihugu cya Kenya ni uwo muryango wa Jean Bosco Barankunda wafatwa na bamwe mu bapolisi ba Tanzania babambura utwo bari batekeye imbere yo gusambisha uwo mugabo bamukubita amahiri bamwaka n'amafaranga yoba yari yitwaje araheza arayabima. Amakuru ava mu muryango wiwe avuga ko yahavuye acikana kubera amahiri nk'uko umwe yabitwiganiye.
Barankunda Jean Bosco ni umurundi w'impunzi yahora baha mu kambi y'Induta bamufatiye mu gisagara ca Mwanza aho yari ageze yerekeza muri Kenya. N'abarundi benshi bamaze iminsi bagenda bahunga amabi impunzi zikorerwa ngaha mu kambi bakaca berekeza muri Kenya. Rero wewe ntiyagize amahirwe y'ugushikayo havuye yafatwa n'igipolisi ca Tanzania kiramwambutwa yari afise rwose hanyuma kiramuheza kiramuhohotera baramukubita niko guca yitaba Imana.
Jean Bosco Barankunda yari umwe mu barundi benshi bamaze iminsi bavaho mu makambi ya Tanzania baja kurondera ubundi buhungiro mu gihugu cya Kenya kubera itotizwa bakorerwa aho muri Tanzania harimwo nuko basabwa gutaha ku nguvu hahonyanzwe amategeko aginga impunzi. Basaba leta ya Tanzania gusubiza impunzi z'abarundi mu gateka kazo.
Rero twe dusaba leta ya Tanzania ko yoreka kuduhohotera bakareka kuduhohotera bakareka kuduhungura ku nguvu kubumva ko bifise inkurikizi zitari nke barakurikiza amategeko mpuzamakungu basinye yo gukingira impunzi hanyuma uwo babonye agiye abahunze bakamureka akagenda kuko n'ubundi naho bamufata nta numva ni ukumuhohotera gusa naho yaguma hano kumuhohotera aronse yaje bakamureka akagenda.
Jean Bosco Barankunda yishwe yarasanzwe ari umugenzuzi w'indero mu iyo kambi y'impunzi y'abarundi induta muri Tanzania. Ikiziga ciwe cahavuye kijanwa mu buruhukiro bw'ibitaro y'Imwanza ari naho kikiri gushika kuri no wa gatatu nkuko amakuru ava mu begereye umuryango wiwe abandanya vyemeza.
Igihugu cya Tanzania gisabwa gukora amatohoza yerekana bagandaguye uyo muntu kandi bagakurikiranwa n'ubutungane. Ibyo nibishikirizwa n'umushinga wa manza Janvier Bigirimana, umwe mu baharanira agateka kazi na muntu. Aributsa kandi igihugu cya Tanzania ko cyemeje amasezerano yo gukingira impunzi, ariko kandi ngo mu gihe kidashoboye kubakingira ngo gikwiye kubareka bakaja kurondera ubuhungiro ahandi. Tumukurikire.
Icambere umuntu yoshikiriza nuko bibabaje kubona umuntu agandagurwa akagandagurwa n'inzego z'igihugu yahungiwemo mu gihe bizwi yuko abarundi bahungiye muri Tanzania bahunze Uburundi kubera agatotezo, kubera umutekano muke. Mu bisanzwe twisunze amategeko mpuzamakungu acungera uburenganzira bw'impunzi, cyane cyane amasezerano yo mu 1951 y'i Geneve. Biravugwa neza yuko umuntu yahunze igihugu ategezwa gufatwa neza, harimo kumukingira umutekano. Uretse yuko igihugu kiba cyakiriye impunzi gikingira yuko abavuye mu gihugu iyo mpunzi iba yaravuyemo uwo hava bamugirira nabi, icyo gihugu coco ntigifise uburenganzira na butoya bw'uko inzego zacu bukora nk'ibi byarayi bikozwe mu gukora ibara, mu gutoteza gushika bagandagura umurundi yahunze, na cyane cyane bakamugandagura mu gihe umutekano we wari ugeramiwe muri Tanzania ikagerageza guhungira mu kindi gihugu. Rero nakamaramaza ku gihugu cya Tanzania birateye isoni n'ibintu byo gutera ivyatsi, tugasaba yuko abajejwe kubahiriza amategeko mu gihugu cya Tanzania bufata ingingo zibereye zituma abakoze iryo bara bashobora guhanwa hisunze amategeko. Ikindi naco nuko igihe cyose inzego za leta za Tanzania zihohoteye umunyagihugu w'Umurundi yahunze, cyangwa igihe igihugu cya Tanzania kidashoboye gukingira abarundi bahungiye muri icyo gihugu, bisigura yuko Tanzania ishobora umwanya wose kubazwa ayo mabi aba yakorewe abo barundi. Na cyane bakamenya yuko iyo abarundi bahungiye muri Tanzania mu gihe badashoboye kubahiriza umutekano wabo, bafise uburenganzira bwo guhungira mu kindi gihugu.
Arakoze Vanessa Muhiteka. Amakuru ajanye n'agateka k'abana, umwana w'umuhungu w'imyaka 9 arafunzwe haraheze indwi zitatu mu ikambi y'abasirikare ya Gatumba. Yitwa Chartin Duwayo, akavuka mu ntara na komine ya Muranza ku mutumba Mugomere. Yagerezwa kugurisha ikinga yakoresha mu kwahira ubwatsi bw'inka zitegera cy'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Major Habimana Jean Paul Batazira Bishinga. Amakuru atangwa na bamwe mu bungere b'inka, akavuga ko iryo kinga ryazimiye rifiswe n'umusirikare wo muri bataya y'ijana na 11 kwa Gatumba, bagasaba ko uwo mwana yorekurwa. Ni inkuru twateguriwe na Jean Marie Ndabashinze.
Uwo mwana afungiwe mu ikambi ya Gatumba avuka ku mutumba Mugomere muri komine n'intara ya Muramvya. Ikinga yagirizwa byabutwe kuva ku itariki 9 z'ukwezi kwa kabiri guheze, aho Caporal Chef Nibide Ezekiel yari karikoresha mu kwimura ibigori z'isombere z'intwaza ngawo bibiri ubujejwe by'ububiko bita Suzo Officier Logistique Ajidani Jimbere, hamwe n'umukuru wa FP Ajida Bucumi. Ivyo bisongerezi akaba ari navyo vyafashe Charité Nduwayo nkuko abungere b'inka mu ikambi ya Gatumba bavyemeza. Ayo makuru nyene avuga ko iryo kinga ryari risanzwe ribikwa kwa Dr Ajida Jean Bosco Kabura, urikeneye akarikoresha ari harikuye. Caporal Chef Ezekiel Nibizi abungere bamubonye agenda n'iryo kinga nyene ahitwa mu Kinyinya, kandi bakavuga ko atari garukanye. Bavuga ko uwo mwana Charité Nduwayo atarakwiye gukurikiranwa kuri iryo kinga, ahubwo hari akwiye gukurikiranwa uwo musirikare atari garukanye. Bamwe mu basirikare bo mu ikambi ya Gatumba bavuga ko uwo mwana agifatwa yakubiswe na Chef FP Ajida Bucumi na Suzo Officier Logistique Ajida Nijimbere. Bavuga kandi ko afunzwe igihe kinini, ifungwa ryiwe naryo rikaba riteye kubiri n'amategeko, bagasaba yuko yorekurwa. ajyo indamba akateka kawe ntibashoboye kuronga kuri telefone yabariyete na colonel Mbonyeze arongo ikambi ya Katumba yabaje na major Jean Paul Habimana batatira bishinga icegera curongoye ibikuru bya gisirikare asanzwe ari na bavuga yuko ari wenye nikinga yabambere na colonel Floribere biyereke avuga igisirikare cy'u Burundi ngo batange umuco kuri iryo fungwa y'uwo mwana mu ikambi ya gisirikare
abantu 26 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe babiri baraburwa irengero na yabarenga kuri 14 barasizikarizwa ubuzima mu buryo butandukanye ivyo bitigiriye tubisanga mu cegeranyo cishirahamwe akate Burundi icegeranyo gishirahabo na mabi yakozwe mu kwezi kwa kabiri guheze kubwa Augustin ni mubona ajeje kumenyesha makuru muri akate Burundi amenyesha ko abakekwa gukora ayo mabi ari bamwe mu bakozi biperereza hamwe na bamwe mu rwaruka rw'imbonera kureza umugambwe CNDD FDD abakoregwa ayo mabi nabo ahanini ngo hagwiriyemwo abanywanyi b'umugambwe Senere n'abasoda bahoze mu gisirikare cya kera abo bita ba ex-FAB tumukurikire
abantu 26 nibo bashe kumenyekana ko bagandaguwe abantu babiri baranyuruzwa bo birengero batatu bawe ko batakwije amategeko hamwe n'abantu 14 basinzikaje ubuzima mu buryo butandukanye mu bakoreye mabi rero yose ahanini haza abakozi b'urwego rw'iperereza bakurikirwa n'imbonera kure bagakurikira abapolisi bamwe bamwe hamwe ndetse n'abasirikare muri uko kwezi kwa kabiri kwari kurangira rero abiziga byarabananije gutorwa aho bimwe bitorwa mu nzuzi ibindi bigatorwa aho byatawe atandukanye ndetse ibyo biziga bitowe bigaca abinyaruka guhambwa ku itegeko ry'abajejwe intwaro ndetse n'abajejwe igipolisi mu bice biba byatowemo atamatohoza abanje kuba kugira ngo abo bagandaguye bashobore kumenyekana ndetse n'abo banagandaguye bamenyekane abenshi rero mu bakorwa ko n'ubwo bwicanye n'ubwo bunyuruzwa akaba ari abanywanyi b'imigambo itavuga rumwe n'ubwo butegetsi na cyane cyane umugambo SNL ndetse na bamwe mu bahoze ari abasirikare mu gisirikare cya kera bita ex-FAB bakunze kunyuruzwa n'abajeje iperereza mu gisirikare n'imbonera kure zirabandanya gukorera amabi abanyagihugu na cyane cyane abatavuga rumwe n'umugambo uri ku butegetsi tutakara rero nko ku igenekerezo rya 20 kwezi kwa kabiri 2022 aho abanywanyi b'umugambo SNL batatu bari bavuye mu munsi mukuru waho bibuka imyaka 3 umugambo wabo wemerewe gukora ku mugaragaro aho bashitse mu nywero muri quartier ziba aho bariko bivuna kanyota abibonera kure zabasanze zirabakubita zirabasinzikaza ndetse bamwe bakaba bagiye no kwivuza mu bitaro kubera ayo mahiri bakubiswe n'izombonera kure izombonera kure zikaba zabakubise ndetse n'ubu zikaba zicitegemza kandi zisanzwe zamenyekanye kubera ibyo byose rero ishyirahamwe akate Burundi risaba leta y'u Burundi guhagarika ubwo bwicanyi na cyane cyane igacungera amahoro n'umutekano ku bantu bose bigakana cyane cyane ibintu by'ubwicanyi byimunogoje aho abantu bicwa bagirizwa ngo n'abarozi ntihaheze habe ngo matohoza kuri ibyo bintu by'ibirego by'uburozi aho abantu bica bakagandagurwa atacamira ndetse n'ababishe ntibaheze ngo bakurikiranwe n'ubutungane
Ni kubera ikari ngombwa kwambara agapfukamunwa ku bantu baronse urukingo rwa coronavirus. Ku makuru hari ubu atangwa n'abaganga, incancu zihari hamwe n'izikiriko ziragerageza, ziragabanya amakari y'iyo ndwara, bigatuma uyigwaye adasinzikara. Byongeye, ubushobozi bwo kwandukiza abo mubana canke muhuye, nabwo nyine buragabanuka. Ni nacyo gituma biguma biri nkenegwa ko n'uwakingiwe abandanye kubahiriza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara. Harimo no kwambara agapfukamunwa.
Akanaka mu mutewe na Radio Inzamba agateka kawe.
Turabandanya nyamakuru nayavugwa mu gisata cy'umutekano w'impunzi ziba mu gihugu cya Congo ishirahamwe CBDH Vicare risaba umukuru w'igihugu cya Repubulika iharandira demokarasi ya Congo kwimurira impunzi z'abarundi mu turere turimwo umutekano Leopolo Sharangabo nitegera cy'umukuru w'iryo shirahamwe mu ikete yandikiye umukuru w'igihugu cya Congo atabariza impunzi z'abarundi ziri mu makambi ya Murongwe na Rusenda zirara ntibuca kubera umutekano muke ni mu mwumvirize
Chatumye duhitamo kwandikira ikete mukuru w'igihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo nuko tubona ko je n'umutekano muke byabandanije mu makambi y'impunzi usenda na Murongwe kandi twabanire tugirarira gusemerera andi mashyirahamwe arasemerera ariko nta cigeze gihinduka ibitero by'imigwi itwaje ibigwanisho yo mu karere byarabandanije ari impunzi zagumye ziterwa rero haje no kwiyongera ku ikintu gikomeye cyane aho impunzi z'Abarundi zisanzwe zo mu bwoko bw'Abatutsi zironderwa cyane cyane zikagirwa nabi na bamwe mu Banyekongo turavuga nk'abari muri iyo migo nyene yabi b'amayimayi cyane ababembe rero ku buryo izo mpunzi zimerewe nabi cyane ntibakija no mu masoko ntibakija kwa muganga abana babo usanga bafatwa nabi aho bari babwirwa amajambo yo kubavangura n'ibintu rero ubona ko by'ukuri bibabaje cyane ne ari bintu twafashe ingingo yo kwandikira umukuru y'ubugira ngo nabanyene afate ingingo rero ikintu twamusavye twamweretse ko coshoboka inyishu iramba ari uko izo mpunzi zokurwa muri ayo makambi ya Rusenda na Murongwe zikajanwa ahantu hizewe bidashobotse naho bakarondera ibindi bihugu bishobora kwakira izo mpunzi ibindi bihugu bishobora kuzicungira umutekano twebwe rero muri Sidage Bikare turafite icyizere ko uwo mukuru w'igihugu azofata ingingo zishobora gufasha impunzi zimerewe nabi nkuko amasezerano ya Geneve yo mu gihe cy'1951 bivuga kugira ngo izo mpunzi zishobore gusubira kubaho mu mahoro n'umutekano.
Leopoldo Sharangabo nitegera turongoye ishyirahamwe CBDH Vikare. Imbere y'uko dusozera ano makuru umugambwe MS durasaba ushimitse ishyirahamwe ry'ibihugu vya kano karere riraba ivyerekeye amahoro umutekano no gufashanya hagati y'igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bibanyi kugondoza abategetsi b'u Burundi kugira ngo bashire mu ngiro umugambi wo gukomeza ibiganiro n'intwaro idakumira. Ico naco akaba ari kimwe mu byo bishinze mu nama iryo shyirahamwe riherutse gutunganya kwigenekerezo rya 2024 ukwezi guheze kwa kabiri. Iyo nama mbere ikaba yari yitabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Mu itangazo umugambwe MSD wasohoye ukabona ko abategetsi b'u Burundi batubandanya bavuga amajambo asosa gusa mu byo bakora ngo ahubwo imvugo yojana n'ingiro. Iyo nkuru tuyibaze Beni Axela Kana.
Umugambwe MSD ubanza gushima ko muri iyo nama bakuru b'ibihugu n'amareta biyemeje kwama bashira imbere ibiganiro n'intwaro zidakomira mu byo bakora byose. Uwo mugambwe uvuga ko nawo nyene arico ciyumviro wama washize imbere ko ariyo nzira irashe ishobora gukura Burundi mu magume washizwemwo n'umugambwe CNDD FDD kuva mu mwaka w'2015. Kanatsinda wa mugambwe uvuga ko igenekerezo rya 10 ukwezi kwa kane umwaka w'2017 wandikiye ishyirahamwe ry'ibihugu vya Afrika mu buseruko EAC urimenyesha ko inzira y'ibiganiro hamwe n'amatora ahurikiyemo bose kandi abereye ku mugaragaro ariyo nzira yonyene yogarukana umwizero n'amahoro mu Burundi. Ikibabaje ngo nuko atagushaka kuboneka abategetsi b'u Burundi berekana muri iyo ntumbero. Umugambwe MSD ubona ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atakinda akora atari kuvuga amajambo meza asosera abantu ariko atigera jana n'ibikorwa. Uwo mugambwe usaba abasanzwe bafashanya n'u Burundi muri kano karere na cyane cyane ishyirahamwe ry'ibihugu binini CIRGL gukurikirana neza imvugo za Evariste Ndayishimiye ngo niho bazokwibonera neza ko imvugo ziwe zitajara n'ingiro. Uwo mugambwe usaba abasanzwe bafashanya n'u Burundi muri kano karere na cyane cyane ishyirahamwe ry'ibihugu binini CIRGL gukurikirana neza imvugo za Evariste Ndayishimiye ngo niho bazokwibonera neza ko imvugo ziwe zitajana n'ingiro. Umugambwe MSD ubona ko abanyagihugu barushe kubera izo mvugo nyinshi zitajana n'ingiro imvugo zidatanga umwizero. Uwo mugambwe uheraye itangazo ryawo utera kamo ishyirahamwe ry'ibihugu vya kano karere riraba ivyerekeye amahoro umutekano ugufashanya hagati ya Kongo Iharanira Demokarasi n'ibihugu bibanyi ishyirahamwe ry'ibihugu CIRGL n'iry'ubumwe bwa Afrika bokora ibishoboka byose kugira bahumurize Abarundi baruhishijwe n'imvugo zidashika z'abategetsi b'u Burundi.
Arakoze mugenzi wacu Beni Axela Kana ni no kuri iyo nkuru adushikirije duciye dusozera ko ano makuru mwakoze mwese abayegeranije abariko baradukurikira namwe ndabakengurukiye cyane. Diane Nkuru Nziza nari kuri mikro ndabifurije amahoro ahiwanyu no mubanyu nahuta.